Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Nijia sango ya makuru mukirundi tulikumusi wa gatatu igena kezo ya chumina kabili gitugutu sabara mtse nongere ndabahe ikaze mumakuru toa tegurie ayokuru yu mungoro waka wa shimikie kuri zino ngingo nguru nguru zikulikira inyuma y'imyaka 31 umugambwe iprona ucuditse no gutegetsi usaba leta y'u Burundi gushengeza mu butungane igihugu cy'ububirigi kuruhara gifise miganda kugwa y'umuganwa wa Rudoviko rwa Gasore. Ibyo biri mu itangazo ry'uyu mugambwe wasohoye mu gihe buca u Burundi bwibuka iyo ncungu yo kwikukira ku Burundi. Urugara rungana n'ibice 70% nibwo ifaranga ry'u Burundi ijyataye ko agaciro kuva mwaka w'2020 ivyo shikirizwa n'abahinga mu by'ubutunzi mu mare map Burundi buhire. Andre Nikwigize asigura ko hakwiye politike yorohereza abanyamitahe kuza gukorera mu Burundi. Nayo abana babigeme bagera ku 96 nibo bataye ishuri nyuma yo gutwara inda z'indaro ku rwego rw'intara ya Muhinga mu mwaka uheze w'2021 ushira w'2022. Ibyo bitigiri bitangwa n'ubuyobozi bw'indero mu ntara bwemeza ko abo bana bose ari abo mu ishuri cingiro. Babikurikira nidonido ryano makuru nsubiye kuba ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba ikaza makuru tu ya heru mwijanya ni nwaro ibereye haravugwa unyonyezi mushikira ngazi bwi intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere aho hari ibikogwa bibiri biriko birarangurwa ababikora bakavuga ko amafaranga yari abigenewe amwe yanyurujwe bakadoma ko urutoke bene gutunganya ibyo bikogwa. Aha batanga karorero k'amafaranga yari ategekanijwe gukoresha imiduga n'agashiruka bute kari kagenewe abatumiwe muri ibyo ubikogwa. Inkuru tubaza pya gahungu.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura muri ubwo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere atumenyesha ko ubuzima bwa mbere bwibonekeza mu gikorwa catanguye kuva ku itariki 10 za kuno kwezi kijanye no gusigurira abajeje intwaro itunganywa rishasha ry'amakomine n'intara bigiye kugabanuka igitigiri. Aya makuru akavuga ko ico gikorwa cari gitegekanijwe gukorwa n'abakozi bakuru bakuru bo muri ico gisata ca decentralisation mu minsi 8 ariko cakozwe mu minsi 4 gusa ari nayo mafaranga baronkejwe. Ayo makuru akavuga ko umukozi umwe yibwe amafaranga angana n'ibihumbi 180 kuri iyo minsi 4 batwaye. Aho umuntu ntiyovuga amafaranga yo gufungura ay'ibitoro nayo gukotesha imodoka aho hari handitswe ko imodoka imwe izokoteshwa 180 ku munsi. Ayo mafaranga yose bene gukora ico gikorwa bakavuga ko atahutse irengero ryayo. Ubundi bunyonyezi buvugwa muri ubwo bushikiranganji nuburiko bubera mu gisata kijeje gutegura imigambi bukaba bufatiye ku nama nkarishagenge y'abakozi bakora muri ico gisata iri kubera mu ntara ya Gitega inama itegekanijwe kumara iminsi 5. Ayo makuru akavuga ko naho nyine hari hategekanijwe gukoteshwa imodoka zo mu bwoko bwa jeep imwe ikariwa 180 ku munsi ariko icatangaje bene gukora ico gikorwa aya mafaranga yo kwiyunguruza kugenda no kugaruka atarenga 200. Ayandi abarongoye ico gisata bakaba bo bayacishije ku wepfo. Kuri aya makenga yose afatiye kuri ubwo bunyonyezi buvugwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwakuye umuyobozi mukuru ajejwe ivyo bisata uko ari bibiri Nkurunziza Fifi kugira atange umuco kuri ivyo bibazo ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Pierre Gahungu. Muri ico gisata nyene ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro kuva mu mwaka w'2020 gushika urero iryo faranga rikaba ryataye agaciro ku rugero rugera ku bice 70%. Urugero rutari bwagere ko mu guta agaciro mu myaka 50 iheze nk'uko bishikirizwa n'umuhari map Burundi uhire. Yugurugwa ry'amazu avunjishirizwamo amafaranga no korohereza abarongikirwa amafaranga y'agaciro ngo ntibizotuma igihengeri mu by'ubutunzi mu Burundi gihera change ngo kigabanuke wakawa hakuye nyawu na politike nziza yokorohereza abanyamitari kugira baze gukorera mu gihugu batikanga kunyagwa change kugirwa nabi mu cigwa cakozwe n'umuhinga mu by'ubutunzi muro muhari akaba avuga ko mu Burundi abanyamitahe batoroherezwa namba akarero batanga ni ibiriko biraba ku bitaro vya Kira Swiss Clinic kurikira Andre Nikwigize nicegera curongo uyu muhari map Burundi buhire
ingingo yo kugurura amazu bacururizaho amafaranga y'agaciro ariyo amadovize n'izindi ngingo zo korohereza yinjizwa ry'amafaranga y'agaciro izo ngingo zishitse mu gihe ubutunzi bw'u Burundi bugeze habi muribuka hari muri ruhuhuma umwaka w'2020 aho leta y'u Burundi yafata ingingo yo guhagarika ayo mazu mbere iranayugara amashirahamwe mpuzamakungu eka n'amashirahamwe ategamiye leta yo mu Burundi yarasemereye aragabisha leta ko izo ngingo zizogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu uno munsi ubutunzi bw'u Burundi bwifashe nabi ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro kugera ku bice birenga 70% hagati y'umwaka w'2020 n'umwaka w'2022 iryo tajya agaciro rikaba ritari bwa boneke mu Burundi kuva mu myaka y'1996 icibagiwe cyo n'amafaranga y'agaciro ari muri banki nkuru y'igihugu atanu kwezi yofasha kurangura ibintu hanze naye ibiciro byo byo biguma biduga ku munsi kugeraho muri aya mezi ya nyuma aho ibiciro byaduze ku bice birenga 20%. Ica kabiri mu gufata izo ngingo zisa n'izo kwihebura leta y'u Burundi yiteze ko Barundi bari mu mahanga reka mbere n'abagwiza atunga bazoca bashora imitahe yabo mu Burundi bazana ayo mafaranga y'agaciro. Kuri twebwe tubona ko izo ngingo zidahagije kugira baba Barundi baba mu mahanga canke abagwiza tunga bashore imitahe yabo mu Burundi mbega ninde yoshora amafaranga yiwe mu gihugu atazi ko ayo mafaranga azokingirwa eka atazi n'umutekano wiwe kuzokingirwa ibiriko birabera mu bitaro Kira Swiss Hospital biratanga ishusho yo kugene imitahe y'abanyamahanga yubahirizwa mu Burundi be ninde azoshora amafaranga yiwe mu gihugu kitagiramo amahoro n'umutekano mu gihugu demokrasi yigijwe inyuma mu gihugu imigambwe ya politike amashirahamwe ategamiye leta amaradiyo yigenga atakigira ijambo reka mu gihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu ataremera gufasha mu migambi y'iterambere kubera ibyo byose tuvuze atagihindutse rero Uburundi buzoguma buzera ingurane y'amashirahamwe mpuzamakungu nka FMI kugira bushobore kuronka amafaranga y'agaciro yo kurangura hanze byaba ibitoro canke ibindi byankenegwa
kuguma hari map Burundi buhire ngo hakwiye nyabuna ibiganiro bihuza abegwa bose na politike y'u Burundi umuhari w'imbonera kure ukakubigwanisho ukanasubizwa mu buzima busanzwe maze abarundi bagasubira kubana mwituze ivyo tuma n'abanyamitahe bazana imitahe yabo ataco binona n'ubunyene mwumvirize Andre Nikwigize n'umuhinga mu by'ubutunzi
muhari map Burundi buhire usavye ko leta hejuru y'izo ngingo iheruka gufata kandi nziza yofata izindi ngingo za politike n'iz'ubutunzi zikurikira iya mbere yoba kwiyemeza kugira ibiganiro vya politike byo kugarukana amahoro umutekano n'iterambere kuri bose ica kabiri hoba kugurura urubuga ku mashirahamwe ategamiye leta n'amaradiyo yigenga ica gatatu n'ukubohora abafungiwe ibya politike n'abafungiwe ibyimviro byabo ica kane n'ukwiyemeza kuvanaho kwambura ibigwanisho no kubasubiza mu buzima busanzwe izo mbonera kure zose z'umugambwe wa CNDD-FDD kugira hagaruka amahoro n'umutekano ku banyagihugu no kubagwiza tunga ica tanu n'ukwihutira gutahukana no gusubiza mu byabo isinzi y'impunzi zigore mu bihugu bibanyi eka mbere n'ibindi bya kure harimo n'abanyapolitike abari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike eka n'abamenyesha makuru ica gatandatu n'ukuvugurura no guha ikibanza inzego zashyizweho kugira zicungere ibikorwa bya guverinoma yaba ikigo cyo gucungera amasoko ya leta ariyo Autorité de Régulation des Marchés Publics na Inspection Générale de l'État cyangwa la Cour des Comptes yaba mbere n'ibigo byo kugwanya ruswa ariyo Cour des Comptes Cour Anticorruption na Brigade Spéciale Anticorruption eka n'ibindi icindwi no kuvugurura inzego z'ubutungane kugira zishobore guca imanza atagitsure zikingire abanyagihugu abanyamahanga n'ibyo batunze icumunane aricyo cyanyuma nuko leta ikwiye gukoranya abahinga kugira bigire hamwe inzira irashye yo kugwiza umwimbu w'ibiva mu burimyi n'ibishogwa mu mahanga ivyo vyumviro rero umuhari map Burundi buhire kabubishikirije byavuye mu Barundi yaba abarundi bari mu Burundi canke abari mu mahanga eka mbere n'abafasha u Burundi kuko abose baraganira ku munsi ku munsi
inzamba hado inzamba gateka kawe muri politique umugambwe ipona uri muri leta usaba leta y'u Burundi gushengeza leta y'u Bubiligi kuruhara icyo gihugu cyagize mu iganda kugwa cy'umuganwa Rudoviko kwa Gasore ni mu rwandiko uwo mugambwe wasohoye kuri wa gatatu ni mu gihe kandi ejo aho bukera umugambwe wa Descana ipona uzoba wibuka imyaka 31 iheze umuganwa Rudoviko kwa Gasore yaharaniye intahe yo kwikukira agandaguwe warije nkuru nziza rongoye umugambwe ipona avuga ko abahanywe arabashize mu ngiro umugambi ariko abawuteguye batigeze bakogwa ko kurikira Olivier Nkurunziza
abagandaguye umuganwa Rudoviko kwa Gasore baraciriye urubanza rubabereye ariko abiyumviriye bakongera bagategura iryo gandagurwa ntibigeze bakogwako nico gituma umugambwe w'abadasigana Iprona usubiriye gusaba leta y'u Burundi ko yo bashengeza bagaheza bagakubitwa intahe mu gahanga naburya bazwi ko bari ababirigi batwara igihugu cy'u Burundi icyo gihe umugambwe w'abadasigana Iprona urasubiriye gusaba leta y'ububirigi n'ababirigi bose kwemera uruhara rw'igihugu cy'u Burundi bwagize mu kugandagura umuganwa Rudoviko rwa Gasore umushikirangoma wa mbere wa leta y'u Burundi nk'uko baheruka kuvyemanga ku mushikiranganje wa mbere wa leta ya Kongo Patrice Lumumba
Oje nkunziza mukuru umugambwe Iprona uri mu butegetsi mu Burundi tukibutsa ko igenekerezo rya 13 gitugutu umwaka w'1961 ariho umuganwa Rudoviko rwa Gasore yagandagurwa mu gateka kazi na muntu naho barasaba ko agateka kumukenyezi Floriana Irangabiye arengeje ukwezi kose apfunzwe mu Burundi ko kubahirizwa maze akarekugwa atagisabwe ako nakamo gategwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi Marie Louise Baricako aurongoye akavuga ko ipfungwa rya Floriane Irangabiye ritangaje cyane mu gihe Evariste Ndayishimiye adasiba gutera kamo abahunze ngo basubire mu gihugu kubwiwe leta y'u Burundi n'ikubite agashi irekure umumenyesha makuru atacho ariko arazira uretse umwuga wiwe kurikira mufasoni Dr. Marie Louise Baricako
mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntahengeshanya guhimiriza Barundi bahunze n'ababa mu mahanga abararikira gutaha ngo Burundi niyabagendwa amahoro ubutungane agateka kazi na muntu ngo vyariraye ngo nta muntu azokurikiranwa kubera ibyiyumviro vyiwe ubutungane bwa bose kandi bwigenga ngo buriho mu gihugu cyose Florian Irangabiye rero yumvise ako kamo acagenda mu Burundi atacyo yinona uwo mudamu azwi umumenyesha makuru aranira iteka iterambere n'amahoro by'u Burundi umuhari n'amahoro rero wifuje kuremesha Floriane n'umuryango wiwe nabo bahora bakorana tuvuga tuti ntimucike intege ni mureme nta jori daca nta mvura idahita turateye akamo abajejwe ubutungane bashire mu ngiro iby'abarundi bemererwa iminsi yose bubaha amategeko bamutunganirize bidatevye kandi na cane cane ntazire ivyumviro vyiwe mbega ko nyene igihugu president wa Republika twaherutse mu ijambo yashikirije igihugu kwigeneko za 31 cy'ukwezi kwa Kigarama ku mwaka w'2021 yari yavuze ngo nta uzosubira gupfungwa iby'agateganyo atari uwagirizwa ubwicanyi canke ibindi byaha bijanye n'ubwicanyi. None Florian atari ibyumviro vyiwe ubwo ari ubwicanyi yagirizwa, mbega arafise umwagiriza, mbega himuyinga pfungiwe ubwo afashwe nk'uko amategeko abisaba. Hari byinshi cyane bidatahuritse. Twebwe nk'abavyeyi n'abavukanye mu mari n'amahoro turasabye dushimitse agateka kazi na muntu ka Florian Ingabire kubahirizwe arenganurwa adatevye, kandi ibitagenda neza byose mu gisata cy'ubutungane bije mu buryo nk'uko abategetsi babivuga, abantu boye kwama baburagizwa bapfungwa kandi amategeko atabirekura.
Hade inzamba inkuru ya nyuma ya no makuru twategure kwashikiriza kuri umunsi wa gatatu. Abana babigeme bashika 96 nibo batwaye inda z'indaro mu mwaka w'ishure uheze w'2021 na ukabushira w'2022. Ni mu ntara y'Indero n'inyigisho ya Muyinga nk'uko amakuru atangwa na bamwe mu bagize urwego rujejwe Indero mu ntara avyemeza. Muri abo 96 abarenga 30 biga mu gisata c'ishure shingiro na yabashika 63 bakaba bari mu gisata c'inyuma y'ishure shingiro nk'uko ayo mashuri abandanya avyemeza. Ido ni dona Karine Dusabe.
Kubana babigeme bashika 18,118 bahevye ishure mu mwaka w'ishure 2021 mushire 2022 mu ntara y'Indero n'inyigisho mu ntara ya Muyinga. Abashika 96 batwaye inda z'indaro nk'uko bimenyeshwa n'umwe mu bagize urwego rw'Indero mu ntara. Mu gisata c'ishure shingiro haharuwe abangana na 33 batwaye inda, benshi ngo bakaba biga mu mwaka w'icenda. Na 63 ngo biga inyuma y'ishure shingiro nk'uko isoko rya radio inzamba ibandanye ribimenyesha. Muri abo bigeme batwaye inda z'ishushu iruhande y'abibarukiye iwabo ngo harimo n'abagiye ku bagabo kandi batarakwiza imyaka yo kubaka. Bimwe mu bituma abana b'abigeme bakiri ku ntebe y'ishure batwara imbanyi batifuza ngo hari ibituruka kuri abo bana nyene bataba bacumva impanuro z'ababyeyi, ahubwo bakirukira amaronko y'ababahenda bakabakwegera mu busambanyi, abandi bakaba batwara izo nda kuko ababyeyi babo babahatira kuja kubaka bataragera. Hari n'undi mugwi w'abana washurashuzwa n'abarezi babo kugira ngo azababe amanota batakoreye nk'uko ayo makuru abandanya vyemeza. Intara y'Indero n'inyigisho ya Muyinga ikaba iri mu ntara za mbere zifite ibitigiri by'abana benshi batwara inda z'indaro bakiri ku ntebe y'ishure. Abanyagihugu muri iyo ntara basaba abajejwe intwaro, abarongoye amadini hamwe n'abavyeyi gushira ingufu hamwe bakagwanya ico kibi kibishe gikorerwa urwo rwaruka, hakongera hakaba amatohoza ashikana gutuza ico caha. Mu mwaka w'ishure 2020-2021 abigeme b'abanyeshuri bangana 94 akaba aribo bari batwaye inda batifuza.
Karine Dusabe urakenuye nino kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata c'Indero irushanye mu mpera za no makuru. Ndabashimire ko mwaduteze iyo minshimire kandi n'abatufashije kuyegeranya barakomashikirizwa na Edi Claude Ninazwe mugira aho mubahwe na gahwana.